hapa ni Radio Ijwi ya Amerika. Ijwi ya Amerika isamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwiriwe nshuti mwese muduteze amatwi kuri uno munsi aho tuganira ku bibazo amagara ubuzima n'ibindi byinshi byerekeye umukenyezi n'umwigeme. Muri iminsi yahera imbere yuko ikiza cha coronavirus kiza ku isi, amashyirahamwe mpuzamakungu atandukanye yarafasha abanyagihugu mu buryo butandukanye, yarafasha impunzi hirya no hino ku isi, yamara nyuma y'icyo kiza imfashanyo nyinshi zarahagaritse. Zimwe muri izo mfashanyo zari mfashanyo zahabwa impunzi z'abarundi baba mu gihugu cy'u Rwanda. Muri icyo gihe amashyirahamwe atandukanye yaragerageje kugarukira abo barundi n'abandi bafise ibibazo bitandukanye mu buzima bwa misi yose. Irimwe muri amashyirahamwe ni FMV rikorera mu gihugu cy'u Rwanda, rikaba rigerageza gufasha mu buryo butandukanye impunzi z'abarundi muri icyo gihugu. Tukumve mugenzi wacu Pierre Claver Niyonkuru yashoboye gukurikiranira iki kibazo hafi muri iminsi aho abarundi kazi bariko barahabwa ibikoresho by'isuku byo mu mihango, ibikoresho byo mu butinyanka.
Genda hano turi batatu muri iyo nzu, babiri muri twebwe bakoresha zibiri ku kwezi. Twebwe ku kwezi rero twakoresha zitanu. Ntimushobora kwibaza ingene bihora bidutera stress.
Ubu numwe mu bagore n'abakobwa b'abarundi kazi bahungiye mu karere ka Muhanga mu ntara y'Amajepfo y'igihugu cy'u Rwanda, ariko yiganira ijwi rya Amerika ingene bibagora kuronka ibikoresho by'isuku byo mu bihimba byirondoka bakenera uko kwezi gutashe iyo hageze kubaja mu butinyanka canke mu mihango. Ishami ry'abarundi ryitwa FMV Forum pour la Mémoire Vigilante rikorera cyane cyane muri iyo ntara, rimaze iminsi ririko riratanga imfashanyo igizwe n'ibyo bikoresho by'isuku ku bagore n'abakobwa b'impunzi z'abarundi barenga ijana bahungiye mu turere twa Muhanga na Kamonyi. Abamaze kuronswa ibyo bikoresho bita Cotex barashima kuko bahawe izezo mara amezi atandatu kuri umwe umwe wese.
Iki kintu ntawarazi ko cyo giza umunsi umwe akagira uciyumvira ko cyari kituraje ishinge tukababara iyo hageze n'ikikogwa atawugitererana udafise kazi byatugora byaduperturba umwe wese akigwana ko abishobora atabishobora akoresha izindi nzira zitabigenewe zataye igihe. Ntibyoroshe kuvuga ngo ugende ngo dukorane nkajya duhuye tuvuga ngo yo ngo umuceri wabuze ngo ibiharage turabibuze. Ntibyoroshe kuvuga ngo nabuze ko taxi ntibyakunda canke ngo ugende ku boutique kwegereye nkuko ushora kubagira uti nimungurane isabuni y'ijana nzobariha ejo canke hijya yejo. Byari bigoye kugira ngo umubwire uti mako taxi ngurana ko taxi nzobarihe ejo canke hijya yejo.
Icyo bikoze ababa mu karere ka Kamonyi ntibarashikirwa kubera ingingo zo kwirindikeza cy'umugera wa corona zibuza abantu kuva mu karere kamwe baja mu kandi. Janine Nzosaba umwe mu bakenyezi bari mishyirahamwe FMV bakoze igikorwa cyo gutanga ibyo bikoresho yemeza kwa inzira zibonetse bazoca baja muri ako karere ka Kamonyi gasigaye. Arasigura n'igituma biyumviriye gufasha muri icyo gisata gifatwa nk'ico mwibanga.
Nivyo hari abari bamaze kubitubwira baciye kuri komite y'impunzi bakatwereka yuko ubwo buryo bwo kugura ibyo bikoresho batabushoboye ku buronko. Rimwe na rimwe rero ugasanga umuntu aciye yiyungunganya akaraba dushambara tw'impunzi zaheze ugasanga nitwa fundikanya gakoresha. Rero utwo dushambara natwo hari gihe bivanye n'isuku rike ugasanga turashobora kumutera n'indwara. Niyo mpamvu rero twashimye ko ubwo bufasha twabubaronderera. Murazi ko ari ibikoresho byama bikenerwa buri kwezi. Buri kwezi hari n'abashobora gukoresha na byinshi gusumba abandi bivanye n'umuntu bose ntibameze kumwe.
Kugira ngo bashike kuri ico gikorwa aba nabo bafashwe mu mugongo n'ihuriro ry'abarundi babacane cyane buraya yitwa Burundi Memoire Commune Avenir Commun rirongowe n'umurundi kazi ari nendenza ko utwara komite y'impunzi z'abarundi imuhanga Etienne Nibaruta yabyijwe ya Amerika kwiyo mfashanyo izotuma n'ubushurashuzi mu bana babigeme bugabanuka.
Yoroshye namba kuko kenshi bibatwara n'ibyinshi urabona nk'abakobwa bacyari bato usanga bakeneye kugira ngo bagenda ku bahungu basaba uburyo bw'amafaranga kugira ngo bitajyanye amavuta barongo tuna turiya ariko bigatuma batajya mu buhumbu nk'ubwo kugira ngo abana bicare batekereje baronse ibyo ubwo buryo babahereza nk'aya mashyirahamwe yukuri njafashe chani kujia wanu kese mungu mungu
ishirama mhoza makungu haista ya kajita imonzi harigeri hora litanga ibikore chongi hivyo ya mara abahungi ya mobisagara hibakunze kuibu kwa kenshi ababa mungu tukature kwa Muhanga na Kamonyi bobo bavugako niyo haista ya kitanzi vyo bikoresho vibasaburu gendo rure rure kujikigari changi huye kujagutora izo mfashanyo igishirama FMV hivugako ubujo nibugaboneka rizo shika no mtundi turele dutandu kanya tuji hugu wakana tandu kila nizi ni mhunzi atariza warundi gus rinahamagariye n'abandi bagira neza kuja baribuka gufasha abagore n'abakobwa b'impunzi mu kubaha ibyo bikoresho by'isuku by'ibihimba byirondoka Pyeclave ni inkuru Kigali kubyijwe rya Amerika.
Uno munsi rero turi kumwe n'iryo shirahamwe turi kumwe n'umwe mu bari mu bikorwa bijejwe gufasha umukenyezi muri iryo shirahamwe akabajejwe bikorwa by'iterambere muri iryo shirahamwe FMV Madame Janine Nzosaba akaba ari we tuza kuganira byinshi ku bikorwa bitandukanye baheruka gukora byo gufasha umukenyezi n'umwigeme muri iki gihe. Madame Nzosaba kaze neza mu kiganiro muri isanga.
Yego murakoze cyane.
Madame muri imisi ya hera twarumvise yuko ishirahamwe ryanyu ryashoboye gufashisha abarundikazi abakenyezi n'abigeme batari bake mu kubafasha ibikoresho by'isuku cyane cyane bikenewe cyane ku mukenyezi n'umwigeme mu bihe bitoroshe by'imihango mu bihe by'ubutinya nka ico gikogwa muri iki gihe mwaciyumvire gute cyatangiye gute.
Ni murakoze cyane icyo gikorwa twaciyumviriye kuva inyuma yaho hateye kino kiza cy'indwara ya corona ya COVID-19 rero imbere yaho aba impunzi nyinshi cyane cyane ziba mu turere dutandukanye tw'igihugu cy'u Rwanda ukuyemo abari mu makambi y'impunzi byararotswa ubwo bufasha na hasteya ariko kuva iki kiza cy'indwara giteye ntibashoboye kuza barabona ubwo bufasha nk'uko bahora babubona. Bishobora kuba byavuye kubera ibi bintu byo kugira iguma mu rugo rero natwe turabona ko icyo kintu ari kintu gikenewe cyane ku mwigeme n'umukenyezi buri kwezi. Turavuga tuti reka tugerageze kugira ngo dufashanye niko rero kudodora hirya no hino mu bo dusanzwe dufashanye badufasha turabatura icyo kibazo noneho barabidufashamo nk'uko mwabibonye.
Dusubiriye inyuma gato ubuzima bw'abo bakenyezi n'abo bigeme mwashoboye kwegera mugafasha mukadodorera ahantu hatandukanye ngo mubafashe bumeze gute muri iki gihe mwe mubakurikiranira hafi mwe muvugana nabo mugende mubagendera mukumva ibibazo byabo muri iki gihe cha corona cyane cyane ubuzima bwawe bwifashe gute?
Ego murakoze muri iki gihe cha corona vuga cyane cyane muri iki gihe cha corona ariko mvuge gato n'imbere yaho ubuzima bigoroshe cyane murabona ubuzima bw'umuntu w'impunzi ari ngaho mu rugo atabwo adafite akazi bitoroshe nyine ngena atunga umuryango ariko haje kino kiza cya corona hoho biba birenze na wa undi ari gushaka kuronka n'ibihumbi bibiri akikorera dutomati hirya no hino acuruza ubu biba bitoroshe utwo duhumbi tubiri nta twaba kibona biba bigoye cyane. Niyo mpamvu rero nubwo bufasha twabyiyumvire kuko twavuga tuti ubu buzima turimo buragoye noneho cya gisata cyo cyari gisanzwe kinyegeye abantu batakunda gushyira imbere cyane cyose bigaba bitoroshe.
Yego, uravuze igisata kitari kimenyerewe gushyirwa imbere. Bimwe mu byo amashyirahamwe ya ishyirahamwe ryanyu rikora mu gufasha izi mpunzi dusubira inyuma gato kandi n'ibihe bikorwa musanzwe mukora n'imbere ya corona nk'uko bivuze ibikorwa by'ishyirahamwe ryanyu bimeze bite bisanzwe bikora gute?
Murakoze cyane. Mu bisanzwe ishyirahamwe ryacu rifite intumbero yo gufasha mu nyigisho z'amahoro no mu gufasha abantu cyane cyane b'impunzi n'abimukira mu buzima mu mibereho y'ubuzima bwabo. Noneho rero tugashimikira cyane cyane ku bifata yovuga ni ibisata bine na bine igisata cy'imibano n'iterambere igisata cy'imyifato n'igisata cy'amagara y'abantu hamwe n'igisata cy'ubutungane rero muri kuri ibyo bisata byose navuga ko mu gihe gito tumaze dukora turamaze gukora ibintu navuga bitari bike ntawe ikintege tumaze gutunganya inyigisho z'amahoro nk'uko nahita ndabivuga kubera turi mu ntumbero yacu dufashijwe n'ishyirahamwe IGTRAS twaratunganije inyigisho z'amahoro ku bantu b'impunzi turatunganya kandi inyigisho ku bantu bw'abaje n'abagwaruka ku bijyanye n'imyifato nziza ibintu usanga abajene bahurumbiye kujya kunywa urumogi kujya mu busambanyi n'ibindi nyine bitabereye imyifato y'umuntu ibyo twarabifashijwemo n'ishyirahamwe Fleming Charles International yo muri Canada yiriwe ko kandi iryo shyirahamwe yemereye adufasha kwishyurira abana baba b'impunzi batishoboye birabishyurira abashyitsi ubwa kare byaradufasha imbere ya korona kwishyurira abana cumi noneho kuva kuri kino kiza cya korona gitereye baravuga ati reka tugerageze cyatumye abantu babaho nabi birengeye reka tugerageze twongere ko basi n'abana na cumi n'umunani bagera kuri 28 bose hamwe abana bishyurirwa n'iryo shyirahamwe
kwishyurirwa ishure
ego babishyurira ishure ibikoresho by'ishure ibijyanye n'ishuri byose hanyuma kandi hari n'iyindi shyirahamwe igisa Burundian Community of Sectors na ryone riradufasha kwishyurira kandi abana b'abanyeshuri b'impunzi batishoboye abo bana bose ni nk'uko navuze bo kuri Fleming n'abo kuri Burundian Community of Sectors bose baravade abo muri mu mashuri mato mato nayisumbuye ariyo segondere hari n'izindi nyigisho twashoboye gushika ko gutanga ku bantu b'impunzi cyane cyane ku bantu bubakanye ibyo kubakangurira gukomeza urukundo hagati yabo n'imifato nyine zibereye mu rugo cyane cyane muri buno buzima butabworoshye bw'abantu b'impunzi naho kandi twabifashijwemo n'ishyirahamwe Burundi Mémoire Commune Avenir Commun aribyo kandi biheza kudufasha kuri bino bintu byo gufasha abakenyezi n'abigeme kuronka ibikoresho byo mu mihango
birumvikana ko mukorana n'amashyirahamwe atari make amashyirahamwe bafasha haba amashyirahamwe y'abarundi baba mu mahanga n'amashyirahamwe atandukanye mu bihugu bitandukanye ishyirahamwe ry'impunzi twumva ko hariyo n'ishyirahamwe ry'impunzi z'abarundi iryo ngaho mu gihugu cy'u Rwanda naryo nyine murakorana mukorana mute comité de réfugiés y'abarundi ngaho mu Rwanda
tuyita comité nyine de réfugiés nk'uko bivuze sino ishyirahamwe kuko iyi comité iratorwa n'abarundi kiringo runaka nimba ari imyaka itanu sinzi iheze bagahindura n'abaserukire impunzi bisanzwe
none iyo komite ko dusanzwe tuzi ko yasanzwe ikora ibikorwa bisa n'iby'iwanyu yoyo mukorana mute
iyo komite turakorana cyane kuko niyo igenda mu navuga nko kuri aka karorero nko kuri aka ko kwishyurira abana gufasha abana ku ishuri nibo nyine iyo komite niyo igenda iduha abantu by'ukuri bakeneye ubwo bufasha gusumba n'abandi nibo baduha ababikeneye ariyo identification de beneficiaire niko nabivuga bakagira na sivi bagakurikirana ko by'ukuri ubwo bufasha tubahaye bariko barabukoresha icyo bugenewe cyangwa ko babikeneye gusumba n'abandi nabo turakorana cyane ni nabo dukorana cyane hano aho mubikoga tuya tuko turakora
bavuze bisata bitandukanye mufise mu ishyirahamwe ryanyu ryo gufasha abarundi bari ngaho mu gihugu cy'u Rwanda abakenyezi cyane cyane icyo gisata cyo gufasha abakenyezi turaza kugaruka kuri icyo gikorwa muheruka gukora cyo gufasha abo bakenyezi n'abigeme kumbure twumva yuko kizobandanya n'ukuntu gikora ariko igisata c'abakenyezi mu bisanzwe gikora gute mukorana n'abakenyezi n'abigeme mu kubafasha mu buhe buryo
mu gufasha abakenyezi n'abigeme no vuga hanini nta fashanyo ya cyane turaronka kugira ngo tubafashe kuko twabyifuza cyane ariko icyo dukora ubu uye ahanini ni kubahimiriza kujya hamwe bagahabwa kugira utuntu tw'udukoperative utuntu tw'udushyira hamwe duto duto kugira ngo biyungunganye hanyuma natwe tubonye imfashanyo tugashobora kubafasha kandi tukabakurikirana ariko navuga ko nta kintu kininiya turashobora kuronka cyo kubafasha ariko turabyifuza cyane
yego none icyo gikorwa icyo gikorwa giheruka gukorwa nk'uko twabyumvise mu nkuru ya mugenzi wacu Pierre Claver niyo nkuru aho yagendera mu bikorwa mwari murimo byo gutanga ibikoresho by'isuku mwashoboye gufasha abantu bagera kuri bangahe gushika n'ubu muzobandanye ko twumvise n'abantu batari bake mwafashije muzobandanye mubafasha imfashanyo zirahari kugira ngo n'abandi bashobora kumve iyi nkuru iki kiganiro bashobore kubitura nabo nyene mubafashe
neza cyane yakoze twafashije abantu baba ijana kandi turabishaka cyane tukomeza turondera hirya no hino kugira ngo n'abandi benshi babyifuza ubwo bufasha tububashikaneko nk'uko mwabyumvise twatanze mu turere tubiri cyane cyane Muhanga na Kamonyi ariko kubera amabwiriza yo kwirinda iki kiza cya korona ntitwashoboye gushika Kamonyi turacyari ko turiga ukuntu tubashikana ko ubwo bufasha niyo mfashanyo twarose niho yagera ariko icyo twifuza ni ukugera mu bundi burere bwose ahantu hose navuga impunzi ziri zitishoboye kandi iyo mfashanyo twarayikenguruka cyane
iyo mfashanyo none yavuye hehe muyihe ishyirahamwe muzimwe mwashoboye kuvugana muzimwe mwashoboye kuvuga yavuye muyihe ishyirahamwe mubahe bagira neza
iyo mfashanyo twayihawe n'ishyirahamwe ryitwa Burundi Memoire Commune Avenir Commun rirongowe n'umupasitori Aline Ndenzako kandi yari amaze no kudufasha n'ibindi nk'uko nari navuze kare kuri ku nyigisho z'abantu bubakanye yigeze kudufasha nayo
ego none abarundi kazi mwaganiriye mwabonanye mukabashikiriza izo mfashanyo babyakiriye gute muri make
sinavuga ko babyakiriye neza cyane byarabahimbaye baravuga ati nijya mbere tubonye abantu bashobora kwiyumvira ikintu nk'iki kiba kigoye kwiyumvira navuga ati benshi bavuga ngo mbiteye urabona uyu mundera w'ikirundi benshi bafata buri teritoni ku gushyira ku mugaragaro kugiriki ariko barashimye cyane bararyoherwa baravuga ati murakoze cyane mukomeze
kuko twumva ko benshi mu Barundi bari mu nkambi ya Mahama bari mu gisagara cya Kigali n'ahandi hatandukanye bagiye barataha mu minsi yahera mu mezi yahera abo muvugana nabo icyo cyumviro baragifise cyane n'abasanzwe baramaze kubona yuko ubuzima bwabo buzobandanyiriza mu Rwanda batazosubira mu gihugu cyabo ugutahuka mu gihugu cy'u Burundi hari icyo biyumvira kugira ngo kumbure ubuzima bwabo buhinduke bashobore gusubira mu buzima bahoramwo imbere yo guhunga mu gihugu cy'u Rwanda
nk'abo tubyinanye tuvugana hirya no hino nk'abo ndacumvana mu bo twegeranye ngo kuko afite iyo gahunda yo gutaha ariko nyine ntawo bimenya mwese bivuga ko hari igihe umwanya n'umwanya ishobora no kubona ariko gusanga yari ko arabitegura atigeze abikubwira ukabona bukeye akubwira ati yewe rero ndatashe byose biba umutima w'umwe.
Amashirahamwe atandukanye canke abagira neza batandukanye bashobora kuba babumva iri shirahamwe ryanyu FMV ririko rirakora ibikorwa nk'ibi cyane cyane kuri iyi gahunda, kuri iyi programme yo gufashisha abakenyezi n'abigeme ibikoresho by'isuku bikenerwa cyane gose. Mwo babwira iki mu kugerageza kubararika kubafasha bashobore kumva niba bo kwifatanya namwe mu kubafasha gukora ikindi gikorwa nk'ico?
Ego murakoze cyane abo ayo mashirahamwe cyane no bw'abandi bantu twabatumira ko bokumva kano kama kacu bakadufasha natwe tugashobora gushika kuri iyo ntumbero twihaye twiyemeje yo gufasha mu bwa cyane cyane umukenyezi ariwe nkingi y'urugo y'umuryango, tukagera nk'uko nabibabwiye ko twifuza kugera mu bundi burere bwose bw'igihugu tugashobora kubashikako. Uburyo nabwo uburyo bivana n'abantu ushaka gufasha ishanso yaba ugiye gufasha muri uwo mwanya, kuko nka twebwe biyagiye nk'uko mwabyumvise ku buryo twari dufite twashoboye guha abantu baba babijana umwe wese tukamuha navuga itake itandatu imara amezi atandatu. Ariko rero ibyo by'uburyo nabyo byavana n'abantu dushoboye dushaka gufasha cyane n'uburyo bw'umuntu yashoboye kudufasha tugashaka turondera abantu duha uko bingana nk'abantu ijana nk'aba baba babijana nk'ubwiye bigera nko mu 1600 y'amanyarwanda
kugira ngo umwigeme cyangwa umukenyezi aronke izo pake z'amezi atandatu
byafashe nk'amajana 600 y'amanyarwanda.
Murakoze cyane. None kugira ngo babashikire mu gihugu cy'u Rwanda mukorera hehe, uburyo abashobora uburyo bashobora kubaronka ko n'ubuhe bitagoye?
Ego uburyo turafite turafite siyeze yacu turafite biro hano ahanini Muhanga na Vode twakoreye. Turafite ama itwebe konte bankere boite postale ego n'ama kontakte telefonike
twafite. Mutubwira nimero za telefone ku batwumva bashobore?
Telefone lokale ya hano mu Rwanda ni ya organizasiyo yacu ni 0-8-4-1-5-2-1-5-5-2-2.
Ego, mushaka gusubiramo izo nimero?
0-8-4-5-2-1-5-5-2-2.
Hama madame nzosaba uduha na email ku mbuga ngurukana bumenyi bakoresha email bashobora kubashikira ko bakabandikira.
fmemoisvigilante@gmail.com.
Site yanyu ya internet nayo yitwa ngiki?
www.memoirevigilante.org.
www.memoirevigilante.org. Murakoze cyane.
Yego.
Hama neza na neza aho mukorera na majahe?
Aha dukorera ni muna dukora mu Rwanda rwose, ariko siyeje ahiri inama kugiye i Muhanga na karere ka Muhanga kari mu ntara y'amajepfo y'u Rwanda.
None nk'ishirahamwe bimwe mu bibazo muri ko murahura navyo muri iki gihe cya corona kugira ngo mukore mushikire abo mukeneye gufasha n'ibihe muri ko muragerageza gukemura ku bashaka kubafasha abo bafasha uretse uko gutanga ibikoresho by'isuku?
N'ibibazo duhura cyane cyane nko muri iki gihe cya corona n'ikibazo cyo kugera gushika ku bantu dushaka gufasha nk'uko nabibabwiye ntakamuye turabashika ko turacyarindiriye turabe uko byogenda kugira ngo tubashikire.
Urakoze cyane gose akajambo kanyu madusozera tongera tunabashimira kukanya mwafashe kuganya n'ishwi rya America akajambo kanyu muri ibi bikorwa murimo nkishira muri ko yafasha abarundi ngaho mu Rwanda.
Ego murakoze akajambo kanyu no tanguru bwa mbere gushimira abantu bose badufasha muri ishira hamwe ryacu na cyane cyane nashimira abantu baheruka kudufasha kugihanga bino bikoresho ku bigene n'abakenyezi aba bo muri ishyirahamwe duhundi na bakomina venyekome cyane cyane uyu mupasoni amenyeza ko arirongoye kandi ndashimira na mwebwe tuviye muri kino kiganiro mwaduhaye ijambo noneho ngatumira abantu bose batwumva amashyirahamwe atandukanye cyangwa n'abandi bantu babishoboye abagira neza ku kigo cyabo ko budufasha kugira ngo izi ntumbero twiyemeje zo gufashanya hagati yacu gufasha bene wacu tudushyikeko neza.
Urakoze cyane. Uyu rero nk'uko mubyumvise akaba ari Janine Nzosaba wo mu ishyirahamwe FMV ryirikorera gerageza gufasha Abarundi mu gihugu cy'u Rwanda muri iyi minsi yahera bakaba bariko barageza bakaba baheruka gufasha Abarundi kazi batari bake mu kubafashisha ibikoresho by'isuku bikenerwa cyane mu bihe by'ubutinyanka. Ibyo bikoresho rero bakaba babihaye ku bakenyezi n'abigeme baba ijana bakaba babafashishije ibikoresho bishika ku byo bashobora gukoresha ku mezi atandatu. Rero turagushimiye cyane rero muri kino gice cya mbere cy'ikiganiro muri Isanga mwateramanye natwe. Tubandanya muri iki kindi gice cya kabiri aho tuza kuganira n'ishyirahamwe ryashoboye kubafasha kubaronsa ubwo buryo. Ndagushimiye cyane Madame Janine Nzosaba.
Murakoze cyane namwe turabashimiye.
Muri iki gice cya kabiri nk'uko mubyumvise bamwe mu bashoboye gufasha ishyirahamwe FMV kugira ngo ishobore gufasha abakenyezi n'abigeme b'abarundi baba mu gihugu cy'u Rwanda ni ishyirahamwe Burundi Memoire Commune Avenir Commun rikaba riyobowe kandi ryatangujwe n'umufasoni Aline Ndenzako yatunganije iki gikorwa cyo gufasha izo mpunzi mu gihugu cy'u Rwanda. Madame Ndenzako ndabahaye ikaze mu kiganiro muri Isanga.
Murakoze cyane. Murakoze mwiriwe neza.
Mwiriwe mwiriwe. Twarumvise ko mwashoboye kugira igikorwa gihambaye cyo gufasha iri shyirahamwe ririko rikorera mu gihugu cy'u Rwanda mu gufasha abarundi kazi mu kubafashisha ibikoresho by'isuku. Ariko twashaka tubanze twumve ishyirahamwe ryanyu riri mu mahanga rikorera mu Iburaya rikora rite, ni ishyirahamwe irihe ku batarizi?
Mbaje kubashimira ko mwadutumiye. Mwakoze cyane. Iri shyirahamwe ryacu mu bisanzwe twaritanguye dushaka gukorera kuri kahise k'Abarundi, ko murabona ko dufise kahise karemereye cyane kakunda kwamakaza utera ingorane. Ku myaka cumi ihita dusanga twagiye mu ngorane kandi zose zamazigaruka zija kuri kahise. Twebwe rero twifuje ko twashobora kuraba muri ako kahise ibyadushikiye mbwa tukabiraba turaba uko twokubaka kazoza. Kenshi na kenshi usanga twafatira gusa kuri kahise kabi tukaguma muri ubwo bubi, ariko turakeneye ko twotera imbere hamabanda tubarage ko bokubaka igihugu mbwa ntitugume tubaraga urwango rwoba ruhari. Iryo shyirahamwe ni uko icyo gikorwa nicyo cyane cyane dufise tuzokora kandi bizofata imyaka myinshi, ni nacyo twishinze. Mugabo rero iyo uri muri ishyirahamwe nk'iri uganira n'abantu benshi kumva ibyabashikiye kumva icyo bipfuza, hama rero ugasanga ntushobora kuganira n'abantu bafite ingorane utabumvirije ngo wumve nabo icyo baba bakeneye. Nuko rero twavuye mu byerekeye ivyo kwiga kahise, mugabo ugasanga abo mwaganiriye nabo barafise izindi ngorane bafise, usanga rimwe rimwe zigushitse ukaca wibaza ati reka naho ndiko nkora ibi mbanze nshishemo n'akandi agakora.
Mucishemo ako mugakore nk'uko muheruka kubikora muri iyi minsi yaheze aho mwafashisha abakenyezi nk'uko twabivuze ibikoresho by'isuku byo mu butinyanka byo mu mihango. Icyo cyiyumviro caje gute, byagenze gute?
Musanzwe ahubwo naranatangaje nabaye nk'uko umenga hari umuntu yankanguye, hari umuntu w'umushinga nawe twari dusanzwe dukorana kuri ibyo bintu byo nyine bya kahise iryo shirahamwe na twakoranye basanzwe babikorera ko barigisha abantu kubyerekeye kahise ingene bubana n'ako kahise twaratuganira mu gatwaganira kubyerekeye ako kahise hamwe umunsi umwe arantelefona ambarira icyo kibazo cy'abakenyezi akibimbarira urumva naratangaye ndibaza ibi bintu ariko arambwira murazi ko ni ibintu tutavuga mu Kirundi nsanga ni ibintu tutabaka no kuvuga urasanga umuntu w'umushinga ntayi niwe ariko arabimbarira ndamwumviriza ngira niya nyumva azobyibuka ndanumva ari uko avuga numva umenga mu mutwe sinzi ikintu kiriko kiraba niyumva mbica ibi bintu ndabivugana n'uyu muntu ndabigenjeje gute mbere n'ibyo aza kumbwira hari ibintu ataza gushobora kumbwira kuko nibaza ko atomenya neza uko bimeze umuntu rero twaraganiye tumaze nk'iminota nka 15-20 agerageza kumbwira nanjye nca hirya nanka kuvuga uko bimeze kuko tutabimenyereye ari ibintu usanga tutavuga mu nyuma rero niho naca ndamubwira ariko nifuza ko navugana n'abo bakenyezi bonyine kuko nibaza ko hari ibintu twe nawe tutoshikako hamwe rero tuca tubiheraho rero niho yaca ambwiye ashikiriza abandi bakenyezi bakorana tugatangura kuganira
iki kibazo nk'uko kivuze wakibwiwe n'umugabo akenshi ikibazo aho gihagaze neza na neza ni ukutamenya ni ukutaciyumvira kubera ni ikibazo gihambaye ku mukenyezi n'umwigeme ariko usanga kivugwa gake kandi ntaho gishobora kuja kizokwamaho ariko kenshi ntigikunze gukemurwa nk'uko byari bikwiye kuba
icyo kibazo musanze ikibazo twasanze kigoye no kuvuga tuga abakenyezi baraba ngaho ibyo bintu twese turazi si ibyo bigira niko tumeze mbere ni n'umuhezakiro burya niko ni ukuvuga ati uyu ni umukenyezi ashobora kwibaruka nicyerekana ufite uko ushobora no niko kutwanika ukazobyara ni umuhezakiro mugabo ukuntu byahindutse mbere ni ukuntu babyita bavuga ati umukenyezi ngo agenda mu butinyanka nk'uko umenga inka icyo wiga kubera ibyo bintu bishyitse ni ibintu bisanzwe tuzi ko umukobwa kuva ageze biramushikira kandi bizogumaho gushika arinda kura abyare amakure ace ibyo bintu rero kandi si ibintu umuntu yigira ntaho wabirondeye si ikintu uvuga uti uno munsi ndasize ntacyo nshaka burya no gufungura urashobora kuvuga ati hari abafungura gatatu ku munsi ukavuga uti oya reka ntabyo dushoboye reka twihangane uno munsi turasiba dufungure rimwe ibyo bintu byo kujya by'ubutinya ntubisiba ni uko biba bihari turazi ko bitazosiba ugasanga ni ikintu mu rugo tutari turitwararika uri kuharura ngene muzobaho ntushira imbere utubanze twibuke ko umukenyezi umukobwa icyo kintu azogikenera hama rero ugasanga abakenyezi burya rero igituma ntashobora no kubiganira n'uwo mushinganyi kuko hari ingorane zica ziza usanga umushinga ntatoshobora kumenya atabishoboye arashobora gusiba ishuri yari umwana kuko ntashobora kugenda adafite ngene yifashisha arashobora gusiba akazi arashobora gukoresha ibyo atari gukoresha bikamutuma agwara arashobora yamerewe nabi kumara indwi zitatu adasiba kubera yuko amerewe hari ikindi kintu kimugoye bimeze nko gupima urabona ko udupima umuntu agwaye nka malariya uramupima ugasanga afite ibipimo byaduze n'ibyo birashika umukenyezi afite ingorane ukabona amaze indwi zitatu kubera afite izo ngorane hama ntitubyibuke biraheza bikanagora no mu kubana n'uwundi nawe babana nimba badashoboye kubiganira ntahazohava ahindukira akagira ngo ntibimuraba ariko biba bimuraba nicyo gituma nimvire ko ari ikintu si kuvuga ko kwari kubafasha gusa kubaha bijya bintu ni kubwira icyo kibazo tukivuge twumve ko ari ikibazo gikomeye mu gifaransa bavuga ngo ni vitale ni ikintu cy'ubuzima tudashobora kwihanganira twese tucumve niyumvire ntega dushobore gutangura no kunabiganira mbere tubonereho ibyo bintu tubivuge n'abahora bafasha nko mu ma HR baratanga ibintu vitale baratanga isabune bagatanga ibyo kurya ariko ukuntu byashyize kubera coronavirus bagasanga icyo kintu baragikuyemo nk'uko umenga bazoca basiba harabaye coronavirus abagore ntibazosubira gukenera ntibishoboka
ego murakoze ishyirahamwe HCR nibyo koko n'abo twavuganye b'ishyirahamwe baravuga bati izo mfashanyo zarahagaritse ariko ibibazo byarabandanyije mwaje namwe nk'ishyirahamwe gukemura icyo kibazo amashyirahamwe mpuzamakungu yasa n'ayashyize ku ruhande ibijyanye n'uburyo bwo gufashisha muri icyo kibazo kuri mwebwe mubona bwa uburyo bwari bugoye cyane kuronka cyabaye igikorwa gihambaye mu kwegeranya uburyo canke byafashe gusa kuja hamwe no kuciyumvira no kugikemura
ya mushe gutafashe kuja hamwe tukaganira n'abandi tugasanga bega n'ukuri nk'abantu abakenyezi ijana kugira bashobore kuronka ibyo bikoresho ameza atandatu twebwe byadufashe tugiye hamwe twashitsemo ku madorari amajana atanu mugabo tugiye turi benshi aho nuko byanayihuse tukenda kujya mbwa murumva n'abagore ijana amezi atandatu byerekana yuko tugiye hamwe hari uko twashobora kubigira hari n'ibyiyumviro twagize cyane cyane ashaka guhamagara abakenyezi ariko ibintu ingorane z'abakenyezi tuziyumvire twebwe nyine twirondere ingene dushobora kuzikiza ndabaye nk'akarore uzi ikintu ushobora kugira twaravuganye nabo turi kumwe tutira twiyumvire twese abagore abakobwa aho turi yugiye mu icyo gihe wowe nawe bigushigiye ukagenda mu butinya nk'uko babivuga ukagenda kurondera irya pake y'iwawe urahora ucufata ipake imwe ushire ku ruhande imwe gusa niwaba wayiguze twebwe ngira turayigura nk'idorari imwe ucufata idorari imwe uyishyira ahantu ukwezi kumwe urumva ko amezi atandatu ubwira urashaka uruhande nawe uzawufasha ibyo umuntu ari abagwizatunga bahora bafasha babyiyumvira ari uwigurisha niyagurisha ashire ku ruhande yumvira ati aka kamwe ndagashiriye ngaha ba bandi baza kungurira za mezi atandatu hari uburyo rero bwinshi dushobora kwiyumvira ibyo bintu tukagerageza tukaja hamwe murakoze cyane kandi kugira iki kiganiro ndahamagaye abandi bakenyezi babyibuke n'ikintu gikora ahantu kandi n'iby'abakenyezi bose abo nibo baduhamagaye mugabo turazi neza ko bishikira abakenyezi benshi bikagora kuvuga twubahuke tubivuge sibyo twigira n'iby'ubuzima hama n'abandi bumve rero ko icyo kintu ari ikintu cyiza imbere y'ibintu byose
none mu ishyirahamwe ryanyu murafise umugambi wo kuzokorana n'amashyirahamwe nk'aya muri kazoza kugira ngo ugwaruka abakenyezi abigeme nako abigeme bashobore kumva yuko bashigikiwe mu kiringo kitari gito kuko nk'amashyirahamwe nk'ayo tuvugana nayo arafise ubwoba yuko rimwe na rimwe barafashwa bigahagarara muba mufise umugambi wo kuzobandanya mukorana nabo cyangwa kubafasha kurondera ubundi buryo bwo kubandanya iki gikorwa cyo kubafashisha ibi bikoresho
ibyo kuko nibyo ibintu byo gufasha urabona ibintu bimwe ntawo ufasha ntufasha ntiwamufasha gufasha ni gufasha gutangura kumva iyo ngorane ahiye mugabo ukwiyumvira ingene dutora iyo ngorane tuzokwama tubikora nicyo kintu dusanga twaratakaje kenshi kuko tuguma duhinduka tuvuga ngo reka turabe udufasha mu bisanzwe ni uko ni nk'isanganya ibi ni ibintu bikomeye twama turinda kwama twiyumvira iki kintu kujya wiyumvira mbega nzofungura gute abana nzobagaburira iki iki kibazo kiza cya mbere iki ni ikibazo cya mbere kiza mu kujeha mu byo mu rugo kwiyumvira kuko n'umugore adahagaze ngo akomere mu rugo hari ibintu byinshi byononekara kuvuga rero ko ukumbajije yuko uvuga umenga nzoguma mfasha ugufasha gikuru si byo biba byatanzwe ugufasha gikuru ni ukumenya kwiyumvira tugakanguka ukiyumvira icyo kintu ukagishyira imbere ni conscientisation si gutanga ibintu gutanga ibintu ntibifasha bituma umuntu arira amaboko ahubwo duhaguruke tuze kwame twibuka iki nicyo kintu cya mbere nimba ntabikoze gushika ubu uno munsi ntanguwe niyumvira uti mu byo ngira byose uko nabiharuye menye ko iki kiza mu bya mbere
madame Aline ndemza ko turabashimiye cyane rwose ku bikorwa murimwo mu bikorwa muheruka gukora no kwakira buno butumire bw'iradiyo rya Amerika kugira ngo tuganire kuri iki kibazo
namwe murakoze cyane ko mwatuganirije murakoze cyane
muri iki gice cya gatatu tugiye kuganira n'umwe mu barundikazi bashobora gufashishwa n'izo mfashanyo zatanzwe n'iryo shyirahamwe FMV akaba agiye kutwiganira bimwe mu bibazo bahura nabyo nk'abarundikazi mu gihugu cy'u Rwanda turi kumwe na Martine Nisubire akaba ari umurundikazi aba mu gihugu cy'u Rwanda Martine kaze neza mu kiganiro muri isanga
Ego Oriane urakoze ndabashimiye.
Martino tubwira muri make mbere yuko tuja mu bibazo cyangwa ibikorwa byo gufashishwa nk'abarundi bari mu gihugu cy'u Rwanda. Mu gihugu cy'u Rwanda bashitseyo ryari? Ubuzima bumeze gute ngaho mu Rwanda?
Ego Oriane mu gihugu cy'u Rwanda nagishitsemo kuvana muri 2013 gushika iki gihe. Ariko twasanze bitoroshe. Byoroshe n'uyu mundi nyene kandi bikaba biri ari ingorane zibi kuri bose. Reka umurundi kazi wese ari ngaha ibyo arabizi ko yasanze bitoroshe hano mu Rwanda.
Ni ukuvuga ubuzima bwo kwiga cyangwa bwo gukora si ibintu bisanzwe?
Si ibintu bisanzwe Oriane, kukubera kajyo personnellement nari nsanzwe ndi infirmière, ariko ugashika ahangaha ukagenda ukazunguruka mu bitaro, ukazunguruka mu ma farmasi, mu madomene, ukajya mu ma centre de santé ukabaza, ugasanga bakubwiye ukuntu kugira ngo bangaje umuntu, ugasanga na mananiza bakakubwira ati natwebwe hariho nk'abanyarwanda kazi bacu baba bari kuri liste bategereje ntakiye nk'imyaka itatu ine. Rero wewe umurundi kazi wowe uje kugira icyo uronka akazi uca wumva yuko umengo yaba ari ikindi kintu umengo si ibintu twasanze bitoroshe, bakatubwira ko hari n'abandi bari kugira liste idatanze.
Hari ubundi buryo none mwashoboye guca mwiyumvira kwiyungunganya canke byabandanyije bigorana ku buryo ko kumbure ubu unye imfashanyo nk'izishyiramwe za HCR nizo mwashobora kuzera, nizo mwashobora kwizera ko zobafashisha mu buzima bwa misi yose?
Ntibyigeze bikunda, ntibyigeze biboneka nk'uko tuko turabiganira. Nta mfashanyo yindi yigeze iboneka no muri HCR. Ikintu gusa twaba twarashimiye HCR tugishika ngaha ni ukuntu yagerageje gukora ku bintu by'ubuvuzi. Ubuvuzi yaramukoze ko kamwe turashima, iya mbere ntibyakunda, byaragorana kuko ubwo buvuzi nka twebwe turi mu karere, ubwo buvuzi bateraga kubutanga muri Kigali, rero bikagorana ingene ushikaye. Ariko mu nyuma byaragiye biratorerwa inyishu gahoro gahoro, none ubu byarageze ahantu ntibasanzwe. Ubu hariho amayidentite ari mayidi iki gihe akoreshwa nka mituweli hano mu Rwanda nk'abandi banyarwanda bose. Ubwo rero byarabaye nka byabaye ku barundi bose bari ngaha mu gihugu cy'u Rwanda. Hanyuma mu byerekeye ubundi buryo kwifashisha Oriane, biragoye sinzi kubona bigusigurira kuko deja ubuhi tuvuge wajuva mu byawe uba ataho uvuga ngo urafite aho usoroma abari baje bapfa mu kazi kabo Burundi, aha byashyitse badashobora kubona akazi, ntitwashyitse mu kintu tubona akazi. Ikindi nacyo udafite akazi nyene wumva byose bigenda gute? Nanicyo donc nta n'ubwo kuvuga ngo ndafite umutahe, reka ntagure ndandaze kubikubika. Uko kudandaza bisaba umutahe, bigasaba no kureba mu kibanza cyo kudandaza. Urumva byabaye ibintu umuntu adaca ashobora kudandazamo ubwo nyine ukuri. Gushyikiriza biracagoranye, ariko buhoro buhoro ndamaze kubona abarundikazi bari ngaho mu Rwanda bariko bariyungunganya bo nyine ubwabo. Biyungunga ugasanga nk'umurundi kazi umwe arafite arorora inkoko nka zitatu zine mu rugo. Ibyo turabishimira Imana.
Bakagerageza gufashanya hagati yabo kumbure mu buryo buke bafise.
Kandi urazi Oriane, kuva kera umurundi kazi umupfasoni umumama mu rugo niwe yamye aronka ingorane kurusha umupapa mu bintu byo guhunga cyane mu bintu byo kutaba. Murabizi no mu rugo n'igihe buzima ari normal, umubyeyi niwe yama, umumama niwe yama, ashi ingorane zose zigwako araba mu buzima. Umumama ari n'ukuntu byose bigwako ari mu rugo butunzi, ari mu kugera indero z'abana, ari mu kuzaba hirya no hino, byose bimukoranirako sinzi ko mubibona nsanze ziko muri ababyeyi kugira ngo murabizi ku mumama ntabwo ari mu byoroha kuko bimukoranira ko ugasanga niwe abanza gutuma utwe kurushanira ahubwo ni papa rero bigeze ku bapasitori bigeze ku bagore usanga ngaha bigora cyane kuko yahora hiyo kumbure afite mu murima hajya agasoroma ubu akaba adafite asoroma umwana akamubaza iki agaca aguma agwana kugira ngo umwana ntajye mu keso mbi zitumye n'ubukene n'ibintu byinshi oya n'ibintu byinshi
yego birumvikana ko bitoroshe na gato ariko kandi turumva ko umaze igihe kitari gito ngaho mu gihugu cy'u Rwanda warashoboye kumbure kugira abagenzi kugerageza kwiyubaka kugerageza kuronka icyo woba urakora ubu muri iminsi ukora iki wifashisha gute hari abagenzi hari umuryango woba bagufasha kugira ngo nk'umukenyezi ushobore kubandanya ubuzima mu buryo bukorohera
ego twa iyi myaka imwe tumaze nayo ubundi hoho umuntu ngira ngo kaba karabaye ni hamwe n'Imana igenda tugura tuti Imana ikomeza guca icyambe igakomeza guca icyambe twararose umuryango ugasanga umuryango wowe ubura ahandi hantu ugasanga umuryango n'imburose ibihumbi icumi ugaca uguha bitatu ugashima yego kugira ibyo bitatu bindi kuko ameze bigutabara bikasunika iminsi iri kubaho
ego nkuko twabyumvise mu nkuru mwashoboye gukorana na mugenzi wacu Pierre Claver niyo nkuru ku bufasha ishyirahamwe FFV riheruka kubafashisha imbere ya corona harabo ubufasha buke bw'ishyirahamwe HCR ariko corona ikiza cya corona kiraza kirahagarika ibintu bitari bike ibibazo byashoboye kuza inyuma yaho corona ije n'ubufasha nabuke muhora muronka muri HCR mutaburonse byagenze gute inyuma yaho corona ishikiye
byarabaye agahomera bunywa ni corona bivuga mu kirundi cyacu ni kuri aho dusigara turabana mu maso abanyarwanda ubwabo abaturage b'ubu bwabo byarabakozeko bobo bafite mu kigo aho basoroma uba bafite nk'umwe mu muryango akora undi adakora kumbure ariko bo bafite ukuntu babayeho hari ufite kudandaza ibintu ariko rero nshya wibaza kuri twebwe mu ruhande rw'abakazi bari hano muri icyo gihe cya corona rero n'abasangwa bo ngaha bo nyine ubwabo bagoye bakozwe ko nshya wibaza rero mu gihe cya twebwe babindikazi turi ngaha rero muri iki gihugu cy'u Rwanda byaradukozeko cyane turarabana mu maso turabura ayo dushyira nayo tumira niko nabikubwira ariko mu nyuma turaronka ubufasha buvuye kuri SMV gahi muhanga n'ukuri twarabubonye hageze bwaradufashije kuva mbere hose budufasha ku byerekeye abana amashuri n'ayahandi biba byaragoranye
ego amashyirahamwe y'abarundi uretse FMV nayo nyene yoba yarabituye yoba yarabegereye kugira ngo agerageze kubafasha turumva hariho na komite y'abarundi igerageza gufasha mu buryo butandukanye nayo nyene iragerageza
yaragerageje cyane turanashimira na Mego Sharon yeruka gukora igikorwa cyiza nayo nyene cyo kuri iyi mwaka jitu mwaka utangiye waratanze bonani burema mu buryo bw'igitangaza reka rero tuvuge FMV yoyo ifite n'icyicaro hano turayishimiye cyane kuko twarayishimiye turanezerwa kuko yoyo yahora yita ku bana depuis yita ku bana ikaduha amakaye y'abana ikaduha iniforume z'abana ikaturihira amashuri y'abana bo muri primaire ni igikorwa gikuru cyane twahora dushima twahora kandi tufite ugasanga turatuje umutima kuko twaba tuzi ko SMV iri kurabikora ni ukuri n'abimana abamarayika imana yaturuhije
ego kandi twumva yuko bariko baragerageza uko bashoboye kose gukemura ikibazo gihambaye umukenyezi acamwo buri kwezi imihango abutinya nka barafashije gutanga ibikoresho by'isuku icyo gikogwa mwari muciteze mwacakiriye gute kumvure mwo bari namwebwe mwa mwarabituye mu babyira icyo kibazo kono cyifashe kugira ngo bagerageze kubafasha byagenze gute
Oriani nitwigeze kumenya icyo gikogwa n'icyaje je harageze igihe ndakuga none gapa umugore yabyumvishe n'umugabo yabyumvishe nuko abiri kose ntacyo bitwaye ariko ibintu nako gukintu atamunya ari kwibaza ko cyo kureka muri ubu buryo ntacyo twigeze tubabwira usanzwe uzi Oriani ko icyo kintu kigoye no kubwira uwo wawe mbikuriwe mu nzu ibintu kenshi biba mu ibanga ariko tujye tubona icyo kintu gikogwa ko bakabyiyumvira twaratangaye amenye tutangara gutangara kumunezero kumunezero kwacakiriye neza cyane caje hageze wibaze nawe ku kwezi tuvuge ugasanga mu nzu n'abantu batandukanye bose basanye bahungira abantu batatu twabikoresha ugasanga hariho aho bazi kurisha igihumbi cyane amajana andwi ugaca usanga rero hariho imibiri ikora cyo kimwe ugasanga hariho ukoresha nka bibiri ku kwezi ugakoresha imwe ku kwezi nka twebwe twakoresha nka bitanu ku kwezi urumva nimba igugwa igihumbi bitanu ku kwezi igugwa amajana andwi naho n'igihumbi bitatu magana atanu uca wumva yuko yari ikintu kitoroshe kandi utegereza kuguhiza ku mutima kuko ku kwezi kugeza ku mutima ntibyoroshe kujya ntibyokorohera kujya kugusiga kubwira umuntu ko ngurana ndoguheje cyangwa ikijya yeje mukomusaba agasukari mukomusaba ikiro cy'ibiharage oya biragoye cyane rero twarashimye cyane cya wibaza kandi ayo mafaranga atahukora utavuga ngo ku kwezi mfite robe n'izi na zirindwi twarashimye cyane icyo kiyumviraho cyaguye barakoze ukuri kuko ntibabuze amezi abiri cyangwa atatu bakurira badutabaramo uko bifuza kandi babishima rwose kuko nk'abana b'abakobwa biragoye urashobora kuvuga ati njyewe sinshobora gukoresha bwa buryo bwava kuri bwavuye ku gihe yanjye bwa kera bw'abasogokuruzana bw'abanyogokuru bacu bwa kera hari ibintu batabagishobora barabikigiye gukoresha rero ugasanga umwana w'umukobwa hari aciye ahagarika umutima ahagaritse umutima naho yohura umugabo ameze gute n'ikirara ugasanga aremeye amushize mu ngeso mbi kubwira ngo aronke icyo yogura iyo kope n'ukuri hari ibintu byakozwe ko twebwe tunatangara twese dusaba ahubwo ko ya imana ikomeze ibakoreshe n'ukuri bigumeho kandi bishikire n'abarundikazi bose bari mu ntara zitandukanye zo ngaho mu Rwanda
kumbure ku batabitegera ni byiza ko twodudurira ko tukavuga yuko nk'ibyo bihe bya kera turiko turavuga ni bihe bya bakoresha utuntu tudutambara ugasanga turagwajije abantu mu bihimba byirondoka birakwiye yuko abantu benshi batabizi canke batavyiyumvira kumenya yuko ibyo bihe bya kera byari bihe byazana ibibazo byinshi mu bijanye n'amagara y'umukenyezi canke umwigeme ariko kandi uravuze n'ikibazo gihambaye cyane cy'ubushirashuzi buca buzanana nuko kubura ibikoresho byiza ibikoresho bikenewe mu mihango mu butinya nka ku mwigeme icyo kibazo cyoco cyari cyifashe gute nk'abavyeyi nk'abakenyezi mu kibano mubibona uko abigeme bagira icyo kibazo cyo kutaronka ibyo bikoresho biba bimeze gute barabitura barabaganiriza canke ni ibintu cy'usanga baca baja mu rugo bushirashuzi nyine ugasanga ibintu birayangana
yego cyane ubyari kibera kubwira yuko umukenyezi mu rugo burya niwe byose bigwa ku ibaze hageze n'icyo gihe ukwezi guheze umwana kuko uramusiva aba ari umwana muri kumwe w'umukobwa wawe ukaguma umukurikirana ukaca ubona rero harageze aha gusaba ngo mama mpakuteka udafite icyo gihe cyo kuyigura ndakubwije ukuri Oriane icyo kirabyo ucubira icyuya kuko abana b'iki gihe niba shobora gusigurirwa nuko kunuko gukoresha ibyo bitambara basi nawe biturwanje kwara nashobora kumva ko yofata igitamba ni nabyumva ibyo byo kubindika cyuko twabakoresha ngo kubinda ku rubindo nashobora kubyumva ibyo kubera igihe nyine bagezemo aziko ateza akoresha serivisi akotekse atani icyo kintu kimusigurira nashobora kucumva rero byari bigoranye cyane ugaca uhagarika umutima utwo ati noneho arajya gusanga yasabye amafaranga ugahagarika umutima noneho arajya guhura n'umuntu usanga tugira imana rero abana b'abakobwa bacu turi kumwe ngaha cyane cyane aho mperereye twari tugitabawe twari tukiri mu rugo kugerageza gukurikira imitego yabo n'ukuri bari bakituganiriza twaganira twafata igihe kandi ibintu byaratwigishije ubuteranira ngo ababyeyi nisaganira n'abana b'abakobwa babo ariko ubu turabona ko hari ibiganiro hagati y'abana n'ababyeyi kandi ibyo turabishima cyane rero ubwunganizi bwaciye buza buradusamye ni ukuri buradusamye niyo nashaka kukubaza buradusamye kuko iyo siterese iragabanutse kuko ubundi bwo wacubira icyuya ariko arayisasida hariyo siterese badukuyeho gatoya
ego stress y'amezi atandatu ku gutuma utwe no kutaronka amahoro mu mutima
gukoresha imwe ku bakoresha bibiri nabo bagashaka kimwe no kuyani hari n'abakoresha bibiri ku kwezi ntacyo amezi abiri cyangwa atatu aravuye imana yatucyubahe
ni ikibazo kitoroshye cyane kandi birababaje ariko ni nayo mpamvu tugerageza kugira ibiganiro nk'ibi kugira ngo abantu bashobore kumva ibibazo nk'ibi by'umukenyezi n'umwigeme biratandukanye kenshi n'iby'umugabo kuko hari ibibazo by'ubukene ego ariko ubukene bwifatanyije n'iki kibazo nkoramutima ku mukenyezi n'umwigeme bibabi ari ibintu bitoroshye na gato kandi turabashimisha no kubona mu kano kanya kuko kongera mukatubwira byinshi birengeye ku byo mwaganiriye mu nkuru twumvise na mugenzi wacu Pierre Claver niyo nkuru kugira ngo benshi bashobore kumva ikibazo uko cyifashe cyane cyane ku bantu bari mu buhungiro nko ngaho mu gihugu cy'u Rwanda nari navuganye na Madame Janine Nzosaba ndamubaza kumbure bimwe mu byiyumviro byo gusubira mu gihugu bamwe baba bariko bariyumvira abo mugendana nabo iyo baciye mu bibazo nk'ibi gusubira mu gihugu ibyo bari bimwe mu bica mutangura kuganira canke ni ikintu gushika n'ubu bamwe babona yuko hataragera n'ubwo bari mu bibazo bitoroshe
niba ndakubwije ukuri baradipfuza benshi ariko gusa nuko babona yuko umengo ntibiragira ishusho umengo ntibirakibuka ariko kubyipfuza baradipfuza ariko bakaba babona ko umengo ntibifite imbeguro nziza yabo bashoboza kubashikana muri icyo gihugu kandi hari ibyo umengo baracyanyije ko umengo byokemuka hariho ibintu bikiri mu kifuri sinzi ko noneho bivuga bakibona ko bitaracamo barindiriye ko bicamo
hoba ari nko ku rwego rw'ishyirahamwe hasere ryo kubafasha gutegura urwo rugendo rwo gutaha canke ko bari ku bijyanye n'aho bazokwakirirwa bamaze gushika mu gihugu
nibaza ko ari mu rwego rwo kwakirwa mu gihugu izo nzego zikoranye na cyane cyane kwakirwa mu gihugu nicyo kiri imbere
birumvikana cyane umutekano w'umuntu uba ari ku mutima wiwe nizera ko ibibazo burimwo mu gihugu cy'u Rwanda bizogenda birakemurwa buke buke abashobora gutaha batahe abashobora kuronka ubuzima bwo kwiga no gukora no kwiyungunganya baburonke kuko ntibiba byoroshe ubuzima bwo mu buhungiro uko biri kose
ego cyane ntibyoroshe
ego Madame Martine nisubire turagushimiye cyane rwose mu kanya mwafashe ku kuganira n'Ijwi rya Amerika kuri iki kibazo akajambo ka nyuma kumbure dusozera
murakoze cyane twagomba tubasaba ahubwo mukomeze ikiganiro nk'ibigeme kugira nk'uko wari wajeje kubitubwira n'abandi bakorwe ku mutima biriyumvire ibintu byo dufashe wa mutima muntu murapa mu barundi ndabiki murapa mu barundi mugendeka akagirinde oya uyo mukimura cariho niko karanga kabarundi murakoze kugira ngo bikomeze abantu badumbe noneho bashikire nabantu bari mu ntara bitandukanye turabashimiye.
Aho niyo turangirije ikiganiro muri sanga cy'uyu munsi. Turabashimiye mwese mwaduteze amatwi, mwari muri kumwe na Oriane Itangishaka. Mugire umunsi mwiza mwese.